ni Radio Ijwi y'Amerika. Radio Ijwi y'Amerika isamana na Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda mu rundi mutukumira ku minongo bigufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mutukumira ku FM 104 n'ibice bitatu. Ikaze makuru yo kuri isaha mugiye gushikirizwa na Frederic Mundikije. Kuri uyu wa gatatu amakungu yahimbaje umunsi wahariwe abasangwa butaka.
Nta birori muri make bijye bibaho, ni nayo mpamvu twanashaka natwe ko twifuza ko kuko abandi ibindi bihugu bikorwa natwe batwemeye tukajya twizihiza uyu munsi, kuko umunsi udufasha gutekereza intambwe tuvuyeho n'aho twerekeza.
Uyo ni Calixte Hategekimana atwara ishyirahamwe ryitaho ineza y'abatwa mu Rwanda. Imyaka 78 irarumanye Leta Zunze za Amerika zirashe ibisasu ruhonyanganda bombe atomique i Nagasaki. Leta ya Kenya n'abatavuga rumwe nayo uno munsi ku wa gatatu batanguje ibiganiro bishasha bifite intumbero yo gutorera inyishu ibibazo bya politike. Aya makuru yose hamwe n'ayandi twateguriye ntiyagira umuja ni mukanya. Lekaya makuru tuyatangure kuyavugwa hirya no hino ku isi. Abimukira 41 bapfuye mu isanganya ry'ubwato mu mazi bahari Mediterane yegereye izinga rya Lampedusa yegukira igihugu. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidele Nyongabo.
Bamwe mu barokotse babwiye aba batabaye ko bari mu bwato bwari buvuye mu gisagara cya Sfax muri Tunisia ku munsi wa kane w'indwi irangiye bwibiye uriko bugana Ubutaliyano. Abo bantu bane barokotse baje baturuka muri Cote d'Ivoire na Guinea bashitse ku izinga rya Lampedusa uno munsi wa gatatu. Babwiye abajejwe kugenzura imbibe zo mu mazi ko abimukira 45 bavuye mu gisagara cya Sfax muri Tunisia harimo abana batatu. Bavuze ko ubwato barimo bwibiye kubera imikuba ikomeye mu ibahari Mediterane. Batangaje ko bari muri ubwo bwato bose bisanze bari mu mazi. Hisunzwe amakuru yatangajwe n'abarokotse bane, abantu 15 bari bambaye ibintu bituma bareremba mu mazi bose bapfuye. Iyo mpanuka ikurikiye irindi sanganya ry'ubwato bubiri ryabereye mu mazi y'ibahari Mediterane hafi y'izinga rya Lampedusa ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye. Muri iryo sanganya umupfasoni n'umwana wiwe barahasize ubuzima mu gihe abimukira barenga 100 batabawe. Abantu barenga 2000 barashitse ku izinga rya Lampedusa mu minsi mike irangiye. Hari nyuma yuko batabawe bajejwe kugenzura imbibe zo mu mazi y'ibahari Mediterane bo mu Butaliyano n'amashirahamwe ajejwe gutabara.
Urakoze Fidele. Leta ya Kenya n'abatavuga rumwe nayo uno munsi ku wa gatatu atanguje ibiganiro bishasha bifite intumbero yo gutorera inyishu ibibazo bya politiki birangwa muri icyo gihugu. Inkuru dushikirizwa n'ubundi na mugenzi wacu Fidele Nyongabo.
Eugene wa Malwa umwe mu baserukira urunani azimio ko batavuga rumwe na leta yatangaje ko bari biteguriye uwo munsi kandi ko bafise icyizere ko ibiganiro byatanguye bizotorera inyishi ibibazo byari byatumye ibiganiro byo muri kahise bihagarara. Ibyo biganiro biko bibera mu gice kigenderwa n'ingenzi cyo kumugwa mukuru Nairobi citwa Bomas of Kenya. Nta kiringo ibyo biganiro bizomara cyategekanijwe. Raila Odinga amaze igihe kirekire ayoboye abatavuga rumwe na leta muri Kenya yateguye iminsi 10 y'imyerekano kuva mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka. Iyo myerekano yavuyemo rimwe na rimwe uguhangana n'igipolisi kwihaye inkumbi isaba itohoza ku matora yabaye mu mwaka urangiye yashikanye ku butegetsi Perezida William Ruto. Abantu batari munsi ya 20 barishwe mu guhangana hagati y'abari mu myerekano n'igipolisi hisunzwe ibiharuro bitangwa na leta. Naho abaharanira agateka ka muntu bo bavuga ko ibitegiri by'abapfuye biri hejuru kurushiriza. Uruhagarara rwa politike muri Kenya, kimwe mu bihugu birangwa na demokrasi mu karere ko muri Afrika mu buseruko, kwatumye haba kamo mu gihugu no mu mahanga ko guhuza impande zihanganye muri ico gihugu gategwa.
Tuyutse nshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviza iradiyo Ijwi rya Amerika. Haraheze imyaka 78 Leta Zunze za Amerika zirashe ikibombe gikomeye bombe atomique i Nagasaki mu Japani. Umukuru w'ico gisagara Shiro Suzuki aringinga ibihugu vy'ibihangange kugira umuziro ibigwanisho nk'ivyo. inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirinde.
Bombe yaguye i Nagasaki itariki ya 9 y'ukwa 8 1945 satanu n'iminota 2 imbere ya saa 6 abo yahitanye icyo gihe n'abazizi inkurikizi zayo mu myaka yakurikiyeho barenga 70. Kuri uyu wa gatatu kuri iyo saha ya saa 5 n'iminota 2 mu gitondo abari mu mihango yo kwibuka bacecetse igihe cy'umunota ariko n'inzogera z'amahoro zirimo zivuga. Meya wa Nagasaki Shiro Suzuki yavuze impungenge afite z'uko ririya shyano risa n'irigenda ryibagirana mu gihe abari rukotse nabo bagenda bashira. Ababyeyi ba Shiro Suzuki nabo bari mu barokotse, afite imyaka 56 y'amavuko. Yasabye ibihugu by'ibihangange ku isi kurandura burundu intwaro za kirimbuzi. Meya wa Nagasaki Shiro Suzuki ati kumaraho intwaro za kirimbuzi ku isi niyo nzira nyakuri yonyine iduha umutekano. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarashe bombe atomike i Nagasaki nyuma y'iminsi 3 irashe iya mbere ku mujyi wa Hiroshima naho ni mu Buyapani ku itariki ya 6 y'ukwa 8 1945 yishe abantu 140 ako kanya no mu myaka yakurikiyeho.
Urakoze Toma. Abasirikare babiri bo mu ishyirahamwe ry'igisirikare cy'Amerika kirwanira mu mazi baregwa kuba abasomyi b'urusaku b'Ubushinwa barengukishijwe masentare yatandukanye muri leta ya California kurana kwifungwa n'ifungurwa inyuma iminsi batawe muri yompi. Bagirizwa gutanga amabanga akomeye y'Amerika kuri ba maneko bo muri Repubulika iharanira abanyagihugu y'Ubushinwa. N'inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma.
Muna mazitandukanye ariko zatangarijwe umunsi umwe tariki ya 3 z'ukwezi kwa 8 Ministeri y'Ubutabera ya Amerika yavuze ko umusirikare muto uko rwego rwa kabiri mu basirikare ba Amerika barwanira mu mazi Jean Chao Patrick Way w'imyaka 22 yerezwe ibyaha by'ubutasi naho mugenzi we Wen Heng Thomas Zhao w'imyaka 26 agashinjwa gutanga amakuru y'ibanga ku musirikare w'Umushinwa ukora ku rwego rw'ubutasi rwa Repubulika ya Rwanda y'Ubushinwa. Ntibiramenyekana niba abasirikare bombi baragemuraga amakuru kuri uyu musirikare. Abasirikare bakekwa ibyo byaha bombi bavukiye mu Bushinwa baza guhabwa ubwenegihugu bwa Amerika. Impapuro zo mu rukiko zerekana ko Ubushinwa bwabahaga amafaranga bubahembera amakuru babuha yerekeye ikoranabuhanga bakoresha muri gahunda z'igisirikare cya Amerika kirwanira mu mazi harimo imyitozo ndetse naho ibyuma kabuhariwe mu kureba ibinyura mu kirere biherereye. Amakuru yatangajwe na televiziyo ABC y'Abanyamerika yemeza ko urubanza rwa Zao rwabereye muri leta ya California urukiko rwamwangiye kubona ari hanze. Wavuze ko ashobora gutoroka kandi rekurwa rye ribangamiye umudendezo wa Rwanda. Abamuburanira bagaragaza ko hari ibimenyetso bigaragaza ko Zao yibwiraga ko arimo gukorana n'umushoramari atarazi ko atanga amakuru kuri maneko w'Umushinwa. Nyuma y'amasaha make muri San Diego, Wei nawe yangiwe kuburana ari hanze, nawe umucamanza asanga rekurwa rye ribangamiye umudendezo wa Rwanda kandi bishoboka ko yatoroka nk'uko bitangazwa na televiziyo ya ABC.
Turashimiye bagenzi bacu badushikirije amakuru avugwa hirya no hino ku isi mu kanya amakuru yo mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini. Aya makuru tuyatangure mu Rwanda. Kaminuza y'u Rwanda iherutse kwakira abanyeshuri bavuye mu gihugu cya Sudani bahunze intambara bari mu Rwanda gusozera inyigisho mu bijanye n'ubuvuzi. Bari bataye icyizere ko kubera intambara iri kubera mu gihugu cyabo. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eric Bagirusa ari i Kigali mu Rwanda.
Ijwi rya Amerika rigera muri Kaminuza y'u Rwanda ishami ryigisha amasomo y'ubuvuzi riri i Kigali ryasanze aba banyeshuri baturutse muri Sudani bari kubaganiriza ku mikorere y'inzego z'ubuvuzi mu Rwanda. Tuvugana na muganga Susan Omeida, umuyobozi wungirije muri Kaminuza yigisha iby'ubuvuzi n'ikoranabuhanga, University of Medical Sciences and Technology i Khartoum muri Sudani. Yavuze ko aba banyeshuri bageze mu Rwanda nyuma yaho bigaragariye ko intambara iri mu gihugu cyabo itari butume basoza amasomo yabo mu mudendezo. Avuga ko byabaye ngombwa ko bagerageza kuvugana n'ibihugu bitandukanye bikabakira n'u Rwanda rurimo. Muganga Homeida ashima byimazeyo uburyo Rwanda rwitwaye kuri ingingo.
We are very thankful for the government of Rwanda who opened the
Turashimira cyane leta y'u Rwanda yadufunguriye amarembo tukemera ko n'abanyeshuri bacu mu by'ubuvuzi baturuka hirya no hino ku isi, kuko nyuma y'intambara byabaye ngombwa ko bahungira mu bice bitandukanye by'isi.
From Khartoum to different part of the world.
Muganga Homeida akomeza avuga ko yizeye nta shiti ko abanyeshuri babo bazasoza neza amasomo yabo, icyabasaba si umurengera.
My message to the students that actually this is a golden opportunity.
Utubanye ku banyeshuri mu by'ukuri ni amahirwe adasanzwe, bagomba gukora cyane, bagomba kwiga umuco wasanze, bagomba kurya ibiryo byaho, bagomba kuvuga ururimi rwaho, ntibagomba kwitandukanya n'abandi kugira ngo bagire ubunararibonye bwisumbuyeho. Ko muri Sudani abagera kuri 90 cyangwa 95% batakaje icyizere cyo kubona ubufasha bwo gusoza amasomo yabo.
Ubuyobozi bwa Kaminuza y'u Rwanda bwemeza ko butazaterana abo banyeshuri, gusa icyo buzibandaho kuruta ni ukubafasha kubona ubumenyi bakeneye. Bwana Didas Kayihura Muganga n'umuyobozi wa Kaminuza y'u Rwanda.
Twe rero ni ubumenyi cyane cyane tuzaba dusabwa, ibindi by'amacumbi iki za parto naho bazajya baba, ibyo ngibyo babyitayeho barabigiteguriye.
Uretse kuba harabayeho amasezerano yo gufasha aba banyeshuri gusoza amasomo yabo, Kaminuza y'u Rwanda yemeza ko yanagiranye andi masezerano na Kaminuza yo muri Sudani aba banyeshuri baturukamo. Bwana Kayihura Muganga arasobanura bimwe mu bikubiye muri ayo masezerano n'icyo yazafasha ku mpande zombi.
Harimo cyane cyane kujya dukomeza kujya duhana abanyeshuri, abacu bakajyayo bakigira iwabo, itekano n'ubu bamaze kugaruka, n'ababo bagakomeza kuza hano, n'abarimu inzobere zabo zikajya ziza zigakora mu Rwanda, n'abacu bakajyayo uko mwabyumvise muri Kaminuza ndetse no muri Sudani muri rusange. Bafite inzobere nyinshi zitandukanye, ubufatanye bw'abashakashatsi babo n'abacu bazajya bafatanya mu by'ubushakashatsi n'ibindi bikorwa byose za kaminuza zigenda zikorana, byose birimo muri aya masezerano turimo gukorana.
Uganiriye na bamwe muri aba banyeshuri bose biga mu mwaka wa kane usoza amasomo y'ubuvuzi, bumvikanisha akanyamuneza ko kuba barabonye igihugu kibakira kikabafasha gusoza amasomo yabo batekanye. Nyuma yo kwifuriza iruhuko ridashira Abanyasudani bahitanywe n'intambara, Bwana Yasini Kalifala wiga ubuvuzi yavuze ko kuri we aya mahirwe yagombye kwandikwa mu mateka.
Thank you Rwanda and people.
Mwarakoze Rwanda, mwarakoze Banyarwanda, mukuri mwaduhaye amahirwe adasanzwe yo gukomeza amasomo yacu tuba abaganga. Ibyo dukomeza kubishimira kubw'aya amahirwe, dushima Abanyarwanda na Leta y'u Rwanda. Iki ni ikintu gikomeye mu mateka kw'abanyeshuri n'abagize ubuvuzi muri Sudani tutazibagirwa, kandi biratanga ubutumwa bukomeye ko Afurika ari imwe izahora ari imwe.
Nyuma yo gusoza amasomo ye, naho Azan Abdelrahman Jiyama kuri we kugera mu Rwanda bizamubera umwanya mwiza wo kongera ubumenyi ku masomo ye no hanze yayo.
Niteze kongera ubumenyi bwanjye mu buvuzi kuri buri ruhande, harimo n'itumanaho, ubumenyi mu kubaga abarwayi. Mu kuri hari itandukaniro rinini hagati ya Sudani na hano, muri rusange nzongera ubumenyi bwanjye.
Increase my knowledge in general.
Iyi kaminuza yigisha iby'ubuvuzi n'ikoranabuhanga mu murwa mukuru i Khartoum muri Sudani imaze imyaka 27 itangiye imirimo yayo. Yigamo abanyeshuri bagera ku 7,000, muri bo abagera ku 3,000 biga amasomo ajyanye n'ubuvuzi nk'uko ubuyobozi bwayo bubisobanura. Mu Rwanda hakiri abanyeshuri 160 biga amasomo ajyanye n'ubuvuzi, biganjemo Abanyasudani n'abakomoka mu mpande zindi zitandukanye z'isi biga muri Sudani. Barimo Hazani watubwiye ko aturuka muri Katari, n'abafite ubwenegihugu bubiri nka Yasini Kalfala watubwiye ko ari umunyasudani cyarimwe n'umunyamerika. Biteganijwe ko bazamara amezi 8 mu Rwanda, baje biyongera ku bandi banyeshuri b'abakobwa baherutse kugera i Kigali baturutse mu gihugu cya Afghanistani mu mugambi wo kudacikishiriza amasomo kubera iwabo umutekano waje mu kidobya. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric, tukiri ku Rwanda. Kuri uyu wa gatatu isi yose ihimbaza umunsi mpuzamakungu w'abasangwa ubutaka, abasangwa ubutaka baho bavuga ko leta itarabemerera guhimbaza uyu munsi. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Asumutaka Boyi ari i Kigali mu Rwanda.
Mu Rwanda bahagarariye amashyirahamwe y'abasangwa ubutaka baravuga ko kugeza ubu leta itarabaha uburenganzira bwo kwihuza no kwifatanya n'abandi muri ibyo birori. Karisiti yategeka Imana iyo buri shyirahamwe ribitaho, yumvikanisha ko bakeneye uburenganzira bwo kwihuza
ku rwego rw'igihugu.
ntabwo birafata umurongo mwiza usobanutse kugira ngo igihe leta yacu izemara kwemera gusanga ubutaka azira dukora ibirori nk'abandi. Nta birori muri make bijya bibaho, ni nayo mpamvu twanashaka natwe ko twifuza ko kuko abandi ibindi bihugu bikorwa natwe batwemera tukajya twizihiza uyu munsi, kuko umunsi udufasha gutekereza intambwe tuvuyeho n'aho twerekeza igice cy'abanyarwanda gifite ibibazo by'umwihariko.
Leta ivuga ko itegeko nshinga ry'u Rwanda ritemera abantu kwicamo ibice ibyo ari byo byose. Mu ngingo ya 11 y'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda rivuga ko abanyarwanda bose bavukana kandi bagakomeza kugira ubwisanzure, uburenganzira n'inshingano bingana. Ivanga rye ryose rishingiye nko ku bwoko, ku muryango, ku nzu, ku gisekuru, ku ibara ry'umubiri, ku gitsina, ku karere, ku byiciro by'ubukungu, ku idini cyangwa kwemera, ku bitekerezo, ku mutungo, ku itandukaniro ry'umuco, ku rurimi, ku bukungu, ku bumuga, ku bumuga bw'umubiri cyangwa ubwo mu mutwe no kurindi vangura iryo ryo ryose rirabujijwe kandi rihanwa n'amategeko. Ikesha Paul, umuyobozi mukuru ushinzwe itangazamakuru muri Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda, mu kiganiro ha ijwi ry'Amerika yagaragaje ko ibyo basanga ubutaka bifuza binyuranije n'ibivugwa mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda.
Urebye no mu itegeko nshinga abasanga ubutaka nta hantu bari navuga ngo bemerwa. Kindi abanyarwanda bose barangana, kandi niba munakurikira neza mu byo tumazemo iminsi, hari abantu bagenda bari mu udutsiko dushingiye ku moko. Utwo dutsiko rero nitwo dutanya bwa bumwe bw'abanyarwanda.
Leta itangaza ko idashobora gushyigikira icyo ari cyo cyose cyacamo abanyarwanda ibice. Bikesha Paul, umuyobozi mukuru ushinzwe itangazamakuru muri Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda, yasobanuye ko ibyo basanga ubutaka bifuza bishobora kumera nk'ibyavuzwe ku bakono.
Birajya gusa kuko icyambere abo bantu ubwabo ntabwo bazi amateka ngo bisobanure mu mateka, wenda dusubiye ku bakono. None se wigeze wumva mu mateka y'u Rwanda umuntu abajije umuntu uwo ari we wese wize w'umunyamateka akamubaza ninde mutware w'abakono wabayeho mbere y'umwaka w'1897 abazungu batarazi? Ntabwo ushobora gutanga izina ry'umukono wayoboraga abakono bose nk'abakono. Abantu rero babishinga uyu munsi n'amateka ubwabo ntabwo babayumva neza, babikora ku nyungu zabo bwite bateganyije, ariko ari nazo leta irwanya.
Amwe mu mashyirahamwe avuga ko agamije guteza imbere abasigajwe inyuma n'amateka cyangwa basangwa butaka, asaba leta y'u Rwanda kubaha uburenganzira bakiziza uyu munsi nk'uko bikorwa n'ahandi ku isi. Bwana Hagenimana Karisiti yo buri shyirahamwe ry'abasangwa butaka yemeza ko basangwa butaka batari bitabwaho ku buryo bw'umwihariko, bityo bakaba bafite ibibazo by'ubukungu n'imibereho n'uburenganzira bwa muntu.
Urubyiruko rw'abasangwa butaka mu Rwanda bavukira mu bibazo by'ubukene bukabije bw'ababyeyi babo, kwiga kwabo kugirwa ku mashyi, abenshi ntibiga ntibarangiza amashuri n'abatangiye bava mu ishuri, aho n'abagize amahirwe yo kurangiza batabona imirimo n'uburenganzira bwabo nta n'ubwo banabuze, bakaba bose ubona babaye bw'aho ejo hazaza habo hatarimo gusobanuka, cyane cyane ko iyo umuntu adafite umurimo akora bumwinjiza amafaranga, umuntu akaba atarize, umuntu akaba nta sambo afite yo kuba yakora imirimo yindi yo guhinga. Nubwo ko umuntu afite umwihariko utandukanye,
iyo ugeze mu miryango yabo basigajwe inyuma n'amateka, benshi usanga bahurije ku kutagira amasambu, ibintu bibakurikirana mu bukene bahoramo. Leta y'u Rwanda ivuga ko yashyizeho uburyo bunyuranye bwo gufasha abatishoboye ntawirobanuye. Leta itangaje ibi mu gihe ku mugoroba wo kuri wa kabiri abayobozi barimo umunyamabanga nshingwabikorwa w'intara y'Amajyaruguru n'abameya batatu basezewe mu kazi kabo bazira kudasigasira ubumwe bw'Abanyarwanda. Itangazo ryashyizweho umukono na Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente mu izina rya Perezida Paul Kagame ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 8 rivuga ko aba bayobozi bakuwe ku mwanya yabo ngo kuko isesengura ryakozwe ryagaragaje ko batashoboye kuzuza inshingano zabo, cyane gusigasira ubumwe bw'Abanyarwanda nka rimwe mu mahame remezo ya Leta y'u Rwanda yiyemeje kugenderaho. Abo bayobozi birukanywe nyuma ya itariki ya 9 z'ukwezi gushize mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru habereye umuhango wo kwimuka umutware w'abakono n'ibikorwa byamaganywe n'umuryango wa FPR Inkotanyi, ndetse bisiga bamwe mu bayobozi basabye imbabazi, bamwe bahitamo kwegura ku mirimo yabo, abandi bakaba baraye birukanywe. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta. Dukubikire mu Burundi aho ubushikanji ujejwe igisata c'ubutunzi ku munsi wa kabiri bwatangaje ko hari umugambi wo kugwiza amazi yofasha mu kuvomera imirima kugira urimyi butere imbere mu ntara zimbo no mu bindi bice bigize igihugu. Intumbero nyamukuru ni kugira ngo igisata cy'uburimyi cyitabweho gusumba. Inkuru twateguriwe na Tiarive Ndashimi.
Munama yahurije hamwe kuri uyu wa kabiri abajejwe intwaro barimo ba Musitanteri na ba Muramatari hamwe n'amashyirahamwe yigenga. Bimwe mu byo yarigamije kwiga ko harimo kugarukira igisata kijejwe ibidukikije ubunimyi n'ubworozi, na cyane cyane ku kibazo cyo gushyira ingufu ku bijyanye no kubaka ingomero zizofasha kuvomera imirima no mu gihe cy'ici. Umushikiranganje ajejwe ubutunzi Audace Niyonzima yatanguye abasigurira uko iyo migambi igomba gushyirwa mu bikorwa.
Impinduka nyamukuru ni yo kuva mu gukoresha amafaranga turavye gusa amafaranga uko angana tutaravye icazo gukora tugahindura tuja mu gukoresha amafaranga twisunza imigambi n'umwimbu uzova mu migambi.
Abitabiriye inama yabereye Bujumbura barimo Diodone Ntahirihiye umujenama wa komine ya Mugina ashikiriza impunge ngafise mu gisata c'uburimyi.
Je mfatiye ku burimyi kuko uburimyi turazi n'iryo soko giterambere mbega mu burimyi by'ukuri haraja y'amafaranga akwiriye kubwira uburimyi kuko tubumva niyo source y'amafaranga yose turiko turarondera. Ibyo nabivuze kubera iki? Je ndatangara nk'iyo mbonye umugoronome imirimo igashobora kugwara ikasinzikara akavuga ko yabuze ingene yidekura atabwira ashikira bene gihugu aje kuraba imirima.
Mugenzi we nawe Sabimana Eric umuhanuzi wa Musitanteri muri komine ya Nyabiraba yabajije impamvu ikiyaya cimbo kidatunganywa kandi gifise amazi menshi yofasha kuvomera imirima.
Iyo kirambabaza cyane iyo ndiko ndaca muri icyo kiyaya ingene atabaza kwiye ahari cyangwa abene gihugu barime neza muri icyo kiyaya kugira ngo umusaruro uboneke. Dufise Tanganyika, dufise Rusizi irica abantu.
Mu gihe ubushikiranganje bujejwe ubutunzi buvuga ko urugomero rwa Kajeke ruza ku mwanya wa mbere mu zitegekanywa gutunganywa neza hakoreshejwe mu mafaranga leta itegekanya gukoresha mu mwaka w'2023 ushira w'2024. Maitre Mutore Pasteur wo mu nama mpanuzi wa jambo yo mu isare yabajije umushikiranganje amafaranga angana na miliyari 51 yari yarasohotse mu myaka iheze azokoreshwa kuri urwo rugomero aho yagiye.
Miliyari yasohotse yo kuyikora yogenda tubwiye aho ayo mahera yaroye kugira tumenye ko bazo bamwe bazoza barayarya kugira natwe dusubira kuri ayabo.
Kuri ico kibazo nyene umushikiranganje Audace Niyonzima yashikirije ko icihutirwa ari ugutunganya urwo rugomero ibindi bigakurikiranwa mu nyuma.
Ubyuko itubatswe biraboneka ivyo ni ntibihinyuzwa twe dukeneye kuri nimero nshasha nuko yaboneka iyo baraje ikaboneka kugira ngo ikiyaya gishobore gutunganywa neza kirimwe muci kivomegwe neza kivemo umwimbu ibisigaye byafite ariko babikurikirana.
Ku bindi bibazo bijanye no gutunganya ibiyaya by'imbo umushikiranganje Audace Niyonzima yamenyesheje ko leta yashize imbere umugambi wo kwitwararika igisata cy'uburimyi bityo ibiyaya n'ingomero bigiye gutangura gukogwa mu buryo burambye.
Iyo leta yashize imbere ni byo gutunganya iki kiyaya cya Rusizi imbere nawe iki kiyaya cyo muri imbo bivuga gutunganya imirima minini bita agropole. Iki kiyaya cya Rugufamu rero leta yagifashe yuko coba icy'akarorero uyu mwaka kigatangura gutunganywa neza mbere y'igihugu byatanguye inyere cyorimwa hama hakurikira amashene de valeur.
Nawe ku bijyanye n'abafundi b'indimo Audace Niyonzima avuga ko hari ibikoresho byategekanijwe guhabwa abagronome mu gihe bahora bavuga ko badafise uburyo bwo gushikaho ibikorwa bibera. Mu mafaranga leta y'u Burundi itegekanya gukoresha muri uyu mwaka w'2023-2024 umugambi wo kubaka urugomero rwa Kajeke ruherereye muri komine ya Mpanda intara ya Bubanza nyene wategekanirijwe amafaranga angana n'imiliyari 3 z'amafaranga y'amarundi. Igisata cy'uburimyi ubworozi n'ibidukikije muri rusange cyategekanirijwe amafaranga angana n'imiliyari 556 z'amafaranga y'amarundi. Umugambi uzotwara amafaranga menshi muri ubwo bushikiranganje n'ujanye n'ifumbire ikenerwa n'abarimyi umunsi ku wundi aho izotwara ayarenga imiliyari 255 z'amafaranga y'amarundi. Igisata cy'uburimyi akaba ari cyo kiza ku mwanya wa kabiri mu bisata bitegekanyirizwa amafaranga menshi mu mafaranga leta itegeka bateganya gukoresha muri uyu mwaka. Iyo nama ihuriza hamwe izo ndongozi mu kwigira hamwe uko amafaranga azokoreshwa yahuje abaturuka mu ntara za Bujumbura, Bubanza, Bururi na Rumonge, izobandanya no mu zindi ntara zose zisigaye zigize igihugu gushika ku igenekerezo rya 11 uko kwezi kwa munani uyu mwaka. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Turagushimiye Thierry Yves tukivuga ku Burundi. Uwundi umenyesha makuru arafunzwe yitwa Phineas Ndayishimiye, akaba arongoye uruganda rwo kumenyesha makuru muri radio nshasha yitwa Shima FM ikorera mu ntara ya Rumonge mu manuka bushira urengero. Iyi ni inkuru twateguriwe na Eloge Willy Kaneza.
Phineas Ndayishimiye yafungiwe mu gashoro ka komisariya y'igipolisi mu Rumonge kuva isaha imwe z'ijoro zo ku munsi wa mbere w'iyindwi. Yarungitswe mu gashoro inyuma yaho yumviririjwe na parake igihe cy'isaha 11:15 nk'uko amasoko yacu yabyiganirijwe rya Amerika. Umenyesha makuru ajejwe uruganda rw'iradiyo nshasha ikorera aho nyene mu Rumonge yitwa Shima FM yatangwe gusaminana mu kwezi kw'indwi guheze. Yagiye kuyibera umwe mu bayobozi yavuye ku yindi radiyo yo muri iyo ntara y'ubumanuko bushyira uburengero yitwa Izere FM. Wayishinze ni wayitwariye wamenyesha makuru wari mu minwa y'igipolisi. Kuri uyu wa gatatu yabwiye amenyesha makuru imvo zatumye ajana ikirego mu butungane. Benjamin Bikorimana
tumabwiriza yuko yashoboye kuyitirira iradiyo kandi atakiyikoramwo ko ari umuyobozi w'iradiyo mbese n'ibindi. Rero twaramaze gutanga ibirego mu butungane, turindiriye ko butungane rwo kugira icyo bukoze kugira ku mpande zose, haba uruhande rwa Phineas, haba n'uruhande rwa twebwe twamwitwariye butunganize twese.
Bamwe mu begereye umenyesha makuru Phineas Ndayishimiye batashimye ko tubavuga, bemeza ko wamwitwariye ari we nyene yagiye kumuhagarika. Mugabo warabihakana.
Ibyo nta shingiro bifise kubera ko ubushobozi twebwe ntabwo dufise. Butungane icyo tubusaba yuko ku mpande zibiri, uruhande rwa Phineas n'uruhande rwacu, by'ukuri hoba amatohoza yimbitse, hanyuma uwagirwa n'icyaha akagihanirwa.
Bimenyimana yahoze ari umukoresha w'uwo menyesha makuru afunzwe asigura ko atakibazo afitaniye n'uwo yafungishije.
Yarakoze muri Radio Izere FM kandi yarabaye redacteur en chef. Gutanga imihoho kwiwe bwa mbere ntiyigeze yisunga amategeko. Murazi neza hari mu gihe urufise contrat, hariho amategeko utegerezwa kwisunga ko. Mugabo ibyo twebwe ntacyo byadutwaye kubera yuko umbure twavuga tuti ko agiye mu bindi bikorwa kanaka n'amahoro. Rero gushika ino saha imibano yawe na twebwe yarimeze neza. Icyo kuvuga yuko rero hoba hari amatati ya Phineas Ndayishimiye na Izere FM yarahasanzwe.
Ubuyobozi bw'ikinyamakuru gishasha Shima FM buhagaritswe akorera ntibwashimye kugira icyo buvuze kuri iyi dosiye. Phineas Ndayishimiye yabaye umenyesha makuru wa kabiri afunzwe mu Burundi nyuma ya Florian Irangabiye yahanishijwe gufungwa imyaka 10 mu ntango z'umwaka, maze umucamanza w'iyungururizo akamugumiza ko icyo gihano mu ntango z'ukwa gatanu. Amashyirahamwe hari agateka kakiremwa muntu n'amenyesha makuru yavuze ko ifungwa ryiwe ririmo utunenge, maze asaba ko aturwa. Muvoki mumo waserukira CPJ rihanira ubwigenge bw'itangazamakuru mu karere k'ihembe rya Afurika ifite icyicaro i New York muri Amerika.
We must also acknowledge that her imprisonment has been characterized by several irregularities.
Kwibukanye kwifungwa giwe byaranzwe n'utunenge twinshi mu mwaka uheze yafunzwe igihe kinini imbere yo gucirwa urubanza. Twovyita ifungwa ridakurikije amategeko. Tubishyize hamwe n'uko yagirijwe hisunzwe ibyashikirije, tuyifata nk'ingingo y'agatera soni kandi tuzobandanya dusaba ko arekurwa. Kugera ubu Burundi buri mu bihugu bitatu gusa hari abakenyezi b'amenyeshamakuru bafunzwe ku mugabane wa Afurika, nabyo bakaba ari muri icyo gihugu c'ubuseruko bwa Afurika, Somaliland na Ethiopia. Mu cegeranyo cerekana ko ibihugu vyubahiza ubwigenge bw'itangazamakuru c'umuryango Reporter sans frontières RSF ufise icicaro i Paris mu Bufaransa, Burundi uyu mwaka bwaje mu kibanza 114 ku bihugu 180 wa muryango ukora kw'amatohoza. Umwaka w'imbere yaho bwagira ubwijana n'indwi. Naho hari amaradiyo yuguruwe inyuma yo kubugarwa mu 2015 bivuye ku njyane za politike zatewe n'ikindi kiringo cyateye imari cya nyakwigendera Pierre Nkurunziza. Uwo mwaka nyene abatari bake babona ko Perezida Ndayishimiye naho mu mvugo yagiye yerekana kuva rero ku butegetsi mu 2020 ko afite ishaka ryo guha umwidegembyi imenyesha makuru byari ku munwa gusa. Irya Amerika turiko tuvugira ko ryugawe mu Burundi kuva ku wa kane ukwa gatanu 2018 cyo kimwe na BBC y'Abongereza. Ya mbere kugera ubu ntirasubira kugururwa, nayo ya kabiri nubwo yahawe uruhusha rwo gusubira gukora kuva mu mpera ya tukwa gatatu umwaka uheze, abayirongoye ntibarongera kugurura umurongo wa FM co kimwe n'ibiro byo mu Burundi. Eroje buri kaneza ijwi rya Amerika.
urakoze Eloge kandi niho dusuzereye amakuru twari tubafitiye muri aka kanya turashimiye abagize uruhara bose kugira ngo aya makuru abashikire turabashimiye namwe nshuti mwese mubandanye mwumviriza ibindi biganiro bya radio Ijwi ry'Amerika.